nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere
ikaze ni kwa nyuncu tinamwe bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe kaze murano makuru mu kirundi yo kuri negerekezo rya mbere myandagaro turi mu mwaka w'ibihumbi 2023 ayo tubashikiriza nayo akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira ibitigiri by'ibibanza bitangwa mu buzi butandukanye ifate kubwoko niharagira ko bifutwa ibyo navyo bikaba byavuye mu masezerano ya Arusha kandi hari ico byafashije mu kunywanisha abarundi byashikijwe n'umugambwe CNR hamwe n'umugambwe w'abadasigana IPRONA iyo bigambwe yose ikaba itavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi hari kuri uyu wa mbere imbere y'inama nkenguza amateka murabyumva muri ano makuru umuhari w'ibikorwa nkunda gihugu mape Burundi buhire wowo ubonako icihuta mu gihugu no munsi ari gutorera inyishu ibibazo bihanze abarundi cyane cyane ibyerekeye ubukene buzuri inzara navyo byo kuraba ibitigiri by'amoko biri mu nzego zitandukanye byoza mu nyuma umunyagihugu yaronse ico ashira ku munwa nayo leta ngo nigabanye amakori y'umurengera iriko irasaba abadandaza iravye ingene abanyagihugu bari kubugarizwa n'ubukene byashikirijwe n'abanyagihugu bayaze na radio Inzamba gateka kawe mu gihishira hamwe Brarudi rihingura ibinyobwa mu Burundi byadugije ibiciro by'ibinyobwa kuva kuri uyu wa kabiri aya n'ayandi ni mukanyi sase mugume hafi y'amaradio yanyu
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu, akaburungu, Inzamba, akaburungu, org.
Turongeye kubaramutsa ikumirwa mu kazi rifatiye ku moko riracari ho mu Burundi ari nacyo gituma ibitigiri by'ibibanza bitangwa mu buzi bafatiye ku moko na cyane cyane mu bibanza bya politike hataragera ko byofutwa ibyo bivugwa na urivye nkuru nziza arongo uyu mugambwe w'abadasigana ifonani ni mu gihe kuri uyu wa mbere uheze inama nkenguza amateka y'u Burundi yatanguriye ho guca kurabira hamwe no gushira mu mategeko ibitigiri byo gutanga ubuzi hisunzwe ubwo kuko bigikenewe canke byofutwa urivye nkuru nziza avuga ko ivyo bitigiri bisa n'ivyafuswe kuko amabanga nka yose yo mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu yiharijemo ubwoko umwe bw'abahutu gusa ivyo navyo ngo bishobora kuzotuma hashobora kwaduka izindi ndyane kizahitiye mu gihugu tega amatwi Olivier Nkuru nziza arongoye umugambwe w'abadasigana ipona
yo yabaye akarore n'uko yarangaje aho guhera mu mata procure prezida wa tribunal de instance abatwari mu kibana cyo komise izo zose zose zikomeye mu zimwe zo guhagarara ubonishe zose zikomeye mu bwoko ni kumwe mu bwe mu bwoko les commissions et les conseils zikomeye kwa igihugu cy'igihugu cy'igihugu ni presque ubwoko ahubwo tugende mu mabanki agenwa n'umukuru w'igihugu muraza ni ukuvuga ngo iryo shusho y'izahantu bitanditse mutadubijemo amategeko abantu bashobora kuko abana bacu baba b'abahutu cyangwa b'abatutsi cyangwa abandi abantu bashobora kubinubura munsi bakavuga bati oke njyewe ndumva umukasi uzoba umukuru w'igihugu njyewe ndumva umukasi uzoba umukuru w'inama nshinga amategeko njyewe ndumva umukasi uzoba nk'uko abahutu bafashijweho bakajya mu Rwanda kugira ngo ibyo bintu bigaruke ni ukuvuga ngo n'ubwo mu batutsi cyangwa abatwa n'abandi bashobora kuzofata igihe icyo gituma ugambi cyo ngo niyobere bidufashe gukomera
nayo agatorwa sarongwe mugambwe senera avuga ko hataragera ko ivyo bitegira ifutwa kuko acibonekeza ikubirwa rifatiye ku bwoko agatorwa sa avuga ko ivyo bitegira ivyo gutanga ubuzi hisunzwe ubwoko byavuye mu masezerano ya Arusha kandi hari ico byafashije mu kunywanisha abarundi tumutege yompi
sinibaza yuko haragera yuko ibije amakota ethnique bipaho cyane cyane ko mwabyumvise CJST na JDC babyumvikanye byari byabagoye site informire impose par la médiation hanyuma iraja mu ngiro ejo parce que iyo formire kuyishira mu ngiro byaragize icyo bifasha ukwinubana hagati y'abahutu n'abatutsi ndizera neza yuko kugenda kugabanuka kandi ko gushobora kuzohera ahasigaye rero turabe muri gestion y'igihugu tube associative kuko ni twakumirana naho nyine twitwaje imigambi ingaruka yo hapo kuba yayindi ikumira riveho igihugu intwaro itwarire bose abahabwa kazi bade mu masfere yose ashoboka hanyuma ineza y'igihugu ije imbere ibidama turabantu dufise imiryango dufise abo tugendana no debate niste tuyikure mu mitwe mu ndero tuhabana tubarere nk'abarundi nitubarere nk'abahutu nitubarere nk'abatutsi nitubarere nk'abatwa nitubarere nk'abagano tubarere nk'abarundi bakure bazi yuko hariho igisumba ijya nwayo familiari u Burundi icyo gihe ndizera neza yuko bizoheza bigende neza rero umuti nyawo ibi byamuko bizokwifuta byo nyene mu gihe la gestion de la chose publique izoba byukuri isatisfeza abantu bose atamuntu avuga ati ibi ndabibuze kubera ntari ngaha cyane ntaruriye ibyo rero c'est un exercice kumbure igoye mugabo ishoboka ubu mbona yuko ntiharagera iri jama kota ethnique ni parize nziza ituma umugestionnaire amenya yuko il doit associer les autres
tukiri kuri ibyo bitegere byashinzwe n'amasezerano y'Arusha ngo igikorwa cyatangujwe n'inama nk'ihuza amateka ku munsi wa mbere uheze areje umuntu mbere kuraba ibitegere by'amoko biri mu nzego zitandukanye ko byogumaho canke bigakugwaho ngo sico gikorwa cihutirwa mu Burundi muri kino gihe nk'uko muhari ubikorwa nkunda gihugu mape Burundi muhire ubibona uwo muhari uvuga ko nyabone cihutu no munsi ari gutorera inyishu ibibazo bihanze abarundi ibyo bibazo navyo ngo ni cane cane ivyerekeye ubukene buzuri nzara umutekano muke mu gihugu ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu ikibazo c'impunzi hamwe n'ico abanyororo bapfungiye ubusa umuhari ubikorwa nkunda gihugu mape Burundi buhiru kabona ko ivyo bibazo vyose bishobora gutoregwa inyishu hamwe amasezerano y'amahoro ya Arusha yonagugwa akubahirizwa tutega amatwi Libera ntibashira kandi avugira uwo muhari
nuko haboneka inyishu irashe kubibazo bihanze abarundi no Burundi ivyo bibazo navyo nyamukuru n'ubukene n'inzara izuri nzara mu gihugu mu Burundi ni kibazo c'ubutunzi murazi neza ko ibitura bitaboneka umuyaga nkuba nuko nyene isukari ibintu byinshi birabuze mu gihugu ubutunzi bw'igihugu bwarasubiye inyuma gushikaho u Burundi ari ubwanyuma ku isi no musa aho simbuze ivyerekeye inyigisho z'abana mu mashuri zatitutse aho simbuze abanyororo bafungiye ubusa aho simbuze impunzi uno musi hari impunzi z'abahutu n'abatutsi barara rugunda mu bihugu bitandukanye bihana rubintu ru Burundi ingorane zagateka kazi na muntu mu gihugu sigaseseshwa rumuri ibonera kure ziguba ziruka inyuma y'abarundi ivyo nibintu abarundi babayemwo bazi neza ivyihutirwa rero ni ivyo umuti nawo uri mu masezerano y'amahoro n'umutekano yasinywe ko n'abarundi n'amakungu y'Arusha barundi bari kwatwumviriza nyabuna nyabuna haranira amasezerano y'Arusha niyo nzira yatumye Burundi buronka gahengwe niyo nzira yatumye na CNDD-FDD ishika ku butegetsi ega no kubera iki ivyo biganiro bibaye uno munsi muri map Burundi buhire turazi neza yuko ibi biriko biyaba ninki na mico no gusamaza abarundi ikinyegeje inyuma nikiye ikinyegeje inyuma CNDD-FDD irajwe ishinga no kuguma ku butegetsi ubu rero ibiganiro bigamije guhindura code electoral kugira abategura amatora yo mu 2025 no mu 2027 nta kindi
uwo akaba yari Libera ntibashira kandi avugira umuhari mape Burundi muhire amakuru twateguriye arabandanya tumira mate duto tubandanya mu gisata c'ubutunzi
inzamba
ishyirahamwe bwa rodere hingura ibinyobwa mu Burundi ryadugije ibiciro by'ibinyobwa kuva kuri uyu wa kabiri kwigenekezo rya mbere myandagaro umwaka wa 2023 cupa rya primus niniya cyasanze litiro 72 igiye kugwa amafaranga 2200 by'amarundi amusteri nini nayo ifite santilitiro 65 izogwa amahera 3000 mu mafaranga y'amarundi intoya nayo igugwe 2600 amusteri bok ya santilitiro 33 nayo nyene ikazogugwa 2600 amusteri roya nayo ikazogwa amafaranga 3000 by'amarundi ishyirahamwe Bralodiri ikaba rimenyesha ko imvo y'iduzwa ry'ibyo biciro ryaturutse ku iduga ry'ibiciro by'ibintu bya nkenerwa bakoresha mu kwenga izo nzoga ibyo duzwa by'ibiciro by'ibinyobwa rero rikaba rije rikurikira umurindi w'ayandi maduzwa y'ibiciro bya nkenerwa isukari isima n'igitoro hamwe n'ibiciro byo kwiyunguruza iduzwa by'ibiciro by'ibinyobwa bya Bralodi byafashwe gihutihuti bataravye ubuzima bw'abanyagihugu uko bwifashe muri kino gihe ivyo bikaba byashikirijwe n'abanyagihugu abaganiriye na Radio Inzamba gateka kawe bagasaba nyabuna ko leta yogabanya amakori y'umurengera iri kirasaba abadandaza tubatege yompi
kubona habaye tuzwa kinyobwa ibiciro twavuga yuko nari ngingo bavuga yuko batabanje kwiyumvira ko neza kuko ugiye kuraba ubuzima bw'abanyagihugu ubuzima bw'abafonksionere abakozi ba leta n'abakora mu gisata c'abigenga hose urabona yuko hari hagahaze hari ingorane muri ino minsi hawa abakozi bakora muri leta cyangwa bakora mu mashyirahamwe yigenga umushahara wabo ntiwaduze umushahara wose wagumye hahandi aho kuduka mbere uranamanuka ubuzi bwaragabanutse rero kubona leta ifata ingingo yo kuduza ibiciro by'ibinyobwa by'isima by'isukari by'ibitoro ni guho gufatira amaboko umugongo abanyagihugu bayo
bigatera ingorane kubera ko vyoshobora gusanga abantu badashoboye kubigura abantu badashoboye kudandaza ikindi naco ni uko abana biduza ntivyongere ngo binaboneke nico rero kibabaje rero iyo ibiduga ivyo bintu wahagera n'uburosi n'udufaranga nadukeye zo kubigura ntashobora kubironka iba ari ingorane kwe gutondekesheza abantu imirongo ku bintu batanga amahera wanadugije hama ntibiboneke biba bisa nko kubesha abantu bari gutegereza kubanza kuvugana n'amashyirahamwe ajejwe abakozi za buko n'abandi kugira ngo bashobore kumvikana icyo kugwa ikindi nacyo bari bakwiye kuja kuraba yuko mu dushahara gashahara haba abakora muri leta cyangwa mu mashyirahamwe yigenga nabo koduza kuko iyo udugije ibiciro ntuduze aho bakura uburyo naho nyine iba ari ingorane kandi ntuduze umwimbu kuko kuduza ibiciro mugabo ata mwimbu wadugije biba biboneka yuko ari ukwihenda rwose kubera iki tuba dusubiye hahandi kubera ko ubushatse kuvuga ati habeho ubishobora ntihabeho abashaka kuba ego tugasaba yuko nyine buri bosubira bakihweza neza ingaruka bafashe kuko zizongera ingaruka mbi cyane ku butunzi bw'igihugu na cyane cyane ku magara y'abarundi nka bose
amakuru twabateguriye turabandanize mu gisata c'impunzi aho abarundi bahungiye mu ikambi ya Nyarugusu mu gihugu ca Tanzania muri gino gihe atawemerewe kudandaza utuntu duto duto yaba irengarenga canke ibindi kuko abasungusu b'abarundi baca babisanzaza amakuru dukura muri iyo kambi amenyesha ko ubatamu polisi w'umunyatanzania akijuragiza izo mpunzi ahubwo kwico gikorwa bagishinze bene wabo b'abarundi aho urongoye iyo kambi yemereye abo basungusungu kuzobaronsa ubuhungiro bwa gatatu nibabandanya baburagiza bene wabo kugira ico bimariye ido nido na Jean-Marie Ndabashinze
amakuru dukura mu kambi Nyarugusu mu gihugu ca Tanzania amenyesha ko umukuru w'iyo kambi azwi ku izina rya Makazi yahaye igikorwa abasungusungu hamwe n'abarongoye amazone cyo kuyamiriza ikidandazwa cyose mu ikambi abasungusungu ngo babandanya batoteza bene wabo mu kubaburabuza nk'iyo bagize ico banze nk'uturengarenga mbere kugeza naho babakubita abarundi b'impunzi baganiye na Radio Inzamba agateka kawe amenyesha ko abo basungusungu b'abarundi bemerewe kuzoronswa ubuhungiro bwa gatatu nibabandanya bakora ico gikorwa cy'ukomora bene wabo.
No, nyarwose ubwo bareho sisteme ariko barakoresha bimekana ko umugabo makazi yahaye ingufu abasungusungu urumva agomba kugira ngo akoreshe abasungusungu mu gutoteza impunzi z'abarundi yabahaye ubushobozi bwo gusandaza isoko udusoko duto duto twarimo imisogoro amatomati n'ibindi nyene aterera ko abasungusungu ihere kubakamanda arababwira ati rero nzabahereza ubuhungiro bugira gatatu ku buryo bwose bwo gusandaza ibintu by'amasoko biki gusubiragiza abantu no kubafata babakubita ngo nzabahereza ubuhungiro bugira gatatu mu gihe naho tumenye yuko asosiyasiyo yo kubahafi ubuhungiro bugira gatatu cyo muri UN kumwe naho leta ibyemeza mugabo usanga buca muri UN.
Ubu nta mupolisi wo mu Tanzania kibonekeza mu ikambi ngaho inyarugusu ariko aratoteza impunzi ico gikorwa ngo cahawe abo basungusungu.
Sistema ariko barakoresha aha inyarugusu ni dutegereye bako barakoresha bahaye basezeraniye ngo bazabahereza ubuhungiro bugira gatatu abantu nyene bariko barakora ivyo oye vyo gutoteza impunzi. Rero ikibazo b'abapolisi bari inyuma yabo barabiretse ngabo bagombye gukoresha twebwe nyene bo muri twebwe nyene hama hariho ubushobozi bwo kuzana abantu mu kambo akaba aribo bakurikira igihugu muga kukwikingira kugira ngo ntibibonekane ko Tanzania iko iratoteza impunzi bakibabikora uko.
Iryo totezwa ririko rikorerwa impunzi z'abarundi bo mu kambi ya Nyarugusu rikaba ryibonekeza no mu yandi makambi ari mu gihugu cya Tanzania nko mu ikambi y'Induta naho nyene bikaba biruko. Uruganda rwa radio Inzamba agateka kawe twagerageje kurondera kuri telefone abarongoye ikambi y'Inyarugusu kugira baduhe umuco kuri ico kibazo ariko ntitwashoboye kubaronka.
Tumushimire Jean Marie Ndabashinze ni nahano nyine duciye dusozerera amakuru twabateguriye. Jimire kandi nabagenzanje bayatororokanije Bonfise Niyongere nariko ndayabashikiriza ndabasezere ndabifuriza kororanirwa mu byanyu no mu banyu na gahwana.